Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inondwi.
Ndabahaye mwiriwe inshuti namwe bakunze bahadiri Nzamba gateka kawe sangwe kaze muri no makuru 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 yaranze inondwi turiko turasozera turi ku munsi w'Imana n'igenekezo rya gatatu nyakanga mwaka wa 2023. Aya makuru 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 mukamwagira mu yashikizwe na jewe Bonfils Niyongere sangwe kaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru 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 tuyahere kuyavugwa mu gisata cy'umutekano mu ijoro ryakeye. Abantu batatu nibo bamaze kumenyekana ko bakomeretse cyane barashwe. Amakuru avaho iburinga akamenyesha ko imodokari yo mu bwoko bwa Probox yaturiwe, hakavugwa kandi n'abantu babiri baba barahiriye muri iyo modokari. Kafi w'umwero spo buri muri zone Buringa iri mu kimine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza. Umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho ukaba waciye utana mu mitwe n'abajejwe umutekano ucusubira iyo waje uva mu ntwaro, akaba ataco barashikiza ku vyaraye bibaye. Turabandanya n'amakuru makuru makuru yaranze inondwi turiko turasozera. Ku munsi wa mbere igeneke rya 2028 myandagaro, abarundi bibuka imyaka 23 iheze hasinywe amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yarusha. Ku bwa Leon Singenda Kumana akomoka mu mugambwe Frodebo, akaba n'umwe mu bateye umukono kuri ayo masezerano, abona ko abarundi bagikeneye ayo masezerano kuko ibijanye n'amahoro no kunywanisha abarundi bitigeze bicikwa ko gushika none munsi. Uburundi ngo buracarangwamo ugukomirana, agasaba abarundi bose banyotewe amahoro guhagurukira rimwe, bagasaba yuko ayo masezerano yarusha asubizwa umutamana tumutege yompi.
Icyo umuntu yovuga yuvuga ko amasezerano yafashije cyane abarundi kugaruka ku nzira n'indwara ya demokarasi, ari nacyo gituma kuyu munsi turamutse duhimbaza imyaka 23 y'amasezerano turiko turashyira mu ngiro. Nagomba nsabe nshimitse abarundi bose duhereye ku mukuru w'igihugu na leta rongoye, kuva hasi tugaharanira gusubiza ijambo ayo masezerano agasubira kugira agateka. Aya masezerano n'amasezerano twaronse bigoranye, twayaronse hari intambara turutavana ko abantu birirwa baricwa, ibintu byirirwa birasambukwa, abantu bahunga biruka, batarara mu mazu, bahunga igihugu, bahungira mu mashamba, kuko hari abantu bagombye kuyaka ijambo nubwo bidashoboka. Kuko urashobora kwiyumvira ko yazimanganije, ariko utabyazimanganije mu mitima y'abarundi, mu mitima yo bose badufashije, ntacyo uba wakoze. Amasezerano yari guca tuzanira amahoro ubwo nyine beje kwatera ku igikumu. Abavyumviriye uko n'ababirirwa barayagwanya bavuga ngo ikiringo cyayo cyararangiye, ibyategezwe gukora byararangiye, ntacyo yamaze ngo nayo kubikwa akazovugwa zarubwa muri kahise. Hari umugwi wa kabiri wiyumviriye yuko ngo waramasezerano atacamaza atabayeho mbere, ngo waramasezerano yabaye hagati y'umugambo Iprona n'umugambo Sabanya Frodebu, bamwe ngo kubera bishendada ye, abandi ngo kubera bagizeho nyabwoko by'abatutsi ngo duca tuyumvikana amasezerano, ngo n'amasezerano kuzimanganya nta n'agaciro n'agatoye uwo mugwi uyaha. Ariko hariho umugwi wa gatatu, ni nawo urimo abantu benshi, ni warimwe urimo imigambo myinshi, ni nawo n'amakungu ashyigikiye. Ni umuguvuga uti aya masezerano ni igikoresho cya politiki twaronze kidufasha kurondera amahoro, kidufasha kurondera ingene twosubiza hamwe abarundi, kidufasha kurondera ingene twonwanisha abarundi, kidufasha kurondera ingene twosabikanya ubutegetsi hagati y'abarundi bose bo mu bwoko bwose bo mu bitsina byose mu ntara zose mu madini yose, ata mwana n'ikintu natanya gupfa atanya gukira, kugira ngo ibyo twabayemo ndibize bisubire. Abo rero nibo baca basaba impeje gusaba, bavuga bati abarundi twese tuve hasi duharanira aya masezerano yiyarusha, kuko yaratugiriye akamaro, adufitiye akamaro, nuba aracadufitiye akamaro, kuko ntawova hasi n'umunsi ngo ambwire ngo ntanjyane zikiri mu gihugu cy'u Burundi, nta gukumirana bikiri mu gihugu cy'u Burundi, ngo nta byo kwiyumvira iby'amoko biri mu gihugu cy'u Burundi, yoba beshe nta gutoteza abantu kukiba yobabeshi nuwovuga ati igisirikare ntikicegamiye ubwoko ntikicegamiye mu imigambwe cyangwa umugambwe yobabeshi kuba ari gukindaga abarundi kuko ibyo tubayemo turabibona turabizi
Mwishira hamwe parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama babonako hakwiye isuzumwa gishirwa mu ngiro rya masezerano y'Arusha Fontaine Kumana arongoye parseme kugwego kw'igihugu akabona ko indyane za politiki ugukumirana mu nzira zose byagukugwaho nawe masezerano y'Arusha bikihari none munsi ivyo navyo ngo ni ntambamye nini cyane kwiterambere uburundi bwifuza gushika ko tumutege yompi
Mwishamu parseme leo tuwona yuko huwa isuzu mwacho wakuitai bali wasio kura ya masezirano achua tumariye ahota kuikijwe awanu wakili mwumbiru inge nuburundi mwuma mwumbatiranya kuko uravye njane burundi bwagize muri kahise ingene zabu zinga mtimujane ni terambere ni josu tufukango vya mbele jase kutushaku burundi buteye imbere mu misi za ni wazayo yuko bitazoshoboka mu gihe abarundi batiyumbatiye nka muri cohesion nationale baravuga yuko no muri yo cohesion muri yo vision y'demokarasi yuko bivuze ibintu bitekanye kitagira injyane urumva n'amasano y'Arusha yaragize akamaro cyane mu kuri injyane mu Burundi kandi injyane zaratuzingamije nko 72 ubutunzi bwarasubiye inyuma 6% mu 93% gushika mu 2005 gusubira inyuma 33% ubutunzi do mu mwimbu 2015 cyabusubiye umwimbu usubiye inyuma 1% gusa n'uhagaze ibyakwasaba se bice bisa n'ibihagaze ibyo rero nibaza yuko byotanga icigo gatanga icigo kuko amasezerano y'Arusha uretse ibyo kugurangana ubutegetsi kugira abantu bane ko batakumiranye yari intango shasha yo kugira Uburundi bushasha nyene ugendera ku mategeko ugendera kuri kunywa rusangi isesuye atawikumirira ngo agumire igumize ku butegetsi hagati ya kadina muntu kubahirije ibyo kurwanya ibiturire bigaragara nubwo dushikire iterambere ubwo urabona neza kudusamaye birashaka kutugaruka ko kuko mu biganiro mwavuzwe haravuga yuko ibyo gukumirana bisa n'ibiko birasubira kugaruka kumira ry'amoko y'imigambwe hari ibijyanye n'ibiturire byasubiye kuba ndase mu gihugu n'ibintu bigaragara aho leta ubona ko bisa n'ibigora mu ntwara no gukorera inyungu z'abarundi zagateye akazi na muntu urabona ko igihugu kiguma kivugwa ko gateye akazi muntu katifashe neza urumva nibaza yuko tutarabye neza ibyo twashatse kwiyamiriza musane yashobora mengo bikurasa n'ibisubira kugaruka kandi bishobora gusubira bikatuzanira akarambaraya mu gihugu cyo bituma nk'iki gihe rero n'inzego z'igihugu zazikwiye gukorana bagashyikiriza ijambo umukuru ugashyikiriza ijambo kugira yibukirize neza ibyo gufatana mu nda by'abarundi aho bigeze kuko amasezerano y'Arusha yaje yuhirira ya masezerano y'ubumwe bw'abarundi kuko ayo umugarundi yarasinywe mugabo turasubira mu ntambara mugabo ay'Arusha abona yuko yagize intambwe igaragara
inzamba
amakuru makuru makuru tuyabandanize mu gisata cy'agateka kazi na muntu nimba umumenyesha makuru wese ategezwa gucibwa urubanza agafungwa kubera yahaye ijambo abatavuga rumwe n'ubutegetsi nta mwuga wo kumenyesha makuru uzoba ukirangurwa mu Burundi canke mu isi bishikizwa na Antoine Kaburahe arongoye ikinyamakuru iwacu ni mu gihe ku munsi wa gatatu igenekezo rya 30 myandagaro umwaka warurumanya umumenyesha makuru Florian Rangabiye apfunzwe ku bwa Antoine Kaburahe ngo ntacaha umumenyesha makuru yakoze cyo tuma acibwa urubanza rwo gupfungwa imyaka 10 tumutege yompi
umwaka urarangiye Florian Rangabiye afunzwe kuno munsi n'umunsi mwabaru kuko umwaka ni muremure uri mu bunyororo kandi atacuzira kandi Florian Rangabiye n'umuvyeyi utwana tubiri kambere gasi imyaka 10 akabiri imyaka 8 urumva nabana bari bagikeneye nyina wabo yari Rangabiye rero arafunzwe yagirizwa ibyaha bikomeye cyane ibyaha ngo byo guhungabanya umutekano w'igihugu ariko rero je narasomye ibyagirije nasanze no kuri atakintu kirimo gikomeye atakintu kirimo cyo gutuma umuntu acibwa imyaka 10 yubufungwa bamwagiriza ko mu kiganiro yaremesheje mu mwaka uheze mu kwezi k'umunani abo yahaye ijambo ngo bariko baravuga ibintu bicyoza leta ariko rero tukijyana na cyo cyumvirije abo bantu byo bavuze ni ibi n'umukuru yibonye n'ubyo yivugira yerekeye kugira biturire byerekeye guhohotera agateka kazi na muntu eka ibyo byose byerekeye bita na muvuzi guverinance nta kintu gishasha navuga ko bavuze tutabara twumva bivuye mu kanwa k'umukuru yibonye n'ubyiwe murabizi bine ya Mariko aravuga ingene bariko aramwononera abantu bamwe bamwe inzego zimwe zimwe ndatangaje rero kumva yuko umunyeshamakuru acazira jambo ryavuzwe n'abatumire biwe ari uko hoho aka kazi twese tuba turi mu myororo kuko turaha ijambo abari kumwe na leta abatavuga rumwe na leta eka duha ijambo abantu bose Florine Yangabiye yari yahaye ijambo abantu bose nuko rero niho mvuga nti ni umwaka w'akarenganyo umwaka wabaje cyane ku mubyeyi ari mu myororo atacazira
nayo amashirahamwe adakiranira ibyitaro vya politiki aranira agateka kazi na muntu ngo nimba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashaka imvugo yiwe kwijana n'ingiro nabwira ubutungane buri kurumesha amakuru Florine Yangabiye atakirinze gusabwa yongere abuze leta arongoye kwifatira mu kwaha igisata c'ubutungane biri mu itangazo ryasohowe kuri uwo munsi nyene wa gatatu n'amashirahamwe ane aharanira agateka kazi na muntu n'akamenyesha makuru ayo mashirahamwe nayo ni ishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu mu Burundi IDHB Amnesty International Human Rights Watch na komite ikingira abamenyesha makuru CPJ tega matwi Karina Tertiane n'umushakashatsi mu ishirahamwe IDHB niwe yavuze ku izina rya ayo mashirahamwe ane.
Florine Yangabiye vient de passer une année en prison simplement pour avoir
été Florine Yangabiye ararumije umwaka afunzwe kazira ko yakoze umwuga w'uwo kumenyesha amakuru agashyikiriza ibitagenda neza ku butegetsi bw'itega uyu mwaka umwe ni muremure ni iki cumi cy'umunyororo w'imyaka cumi yaciriwe y'ugufungwa ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu mu Burundi IDHB Amnesty International Human Rights Watch na komite ikingira abamenyesha amakuru twasohoye kuri wa gatatu itangazo rabona akarengane ukagaragara na kwerekana ingene atabigenge mu gushikiriza ikiviro wari mu Burundi Florine Yangabiye afunzwe arenganijwe urubanza rwiwe rwaranzwemo amahinyu akari mato gushikiriza manza nta birego bifashe yigeze yerekana ukuntu uyu munyesha makuru afunzwe nabi byanze bisongera isonibe itungiwe mu ibaro rikanagi ryo mu ntara ya Muyinga kure y'umuryango wiwe n'amagara yiwe yifashe nabi l'hypocrisie n'afungwa rya Florine Yangabiye riciye ku bintu by'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamize akanwa ko agiye harimo kunagura igisata cy'ubutungane n'agateka kazi na muntu ariko agacekega kuri ako karenganyo katagira izina kari gukorerwa uwo munyesha makuru agomba ko imvugo y'ingiro na rekure Florine Yangabiye yitegereje atakirinze gusabwa abuze n'abari muri leta arongoye kwifatira mu kwaha igisata cy'ubutungane
anabahane judiciaire pour punir ses détracteurs.
Tokiri mu gifata nyene cyagateka kazi na muntu kunyuruza abantu bakabugurengero ni bumwe mu bwicanyi bukoregwa mu Burundi bugakogwa n'inzego za leta zishigikiwe n'abamwe mu bategetsi b'u Burundi bo hejuru ibyo bicikirizwa na Pacifique n'ahazwe arongoye ishyirahamwe Focode aho kwigenekereza rya 30 myandagara uko umwaka utasha makunga himbaza umunsi wahariwe ababuzwe irengero Pacifique n'ahazwe arongoye n'isekeza ndondeza aributsa bamwe mu banyurujwe mu minsi ya vuba umugwi w'igihugu rero gateka kazi na muntu NIDHB ntiyagire na kimwe uvuga ivyo kandi bikaba mu gihe umukuru w'igihugu Ndayishimiye yari yemeje ko agiye gukwirikirana abakora ico caha dutega amatwi Pacifique nazwe arongoye ishyirahamwe Focode n'isekeza ndondezo
uburebuke twatanze ni nk'ifatwa ry'uwitwa Frodoire Ndayikengurukiye yafashwe n'abakozi b'iperereza muri Ruhuhuma uyu mwaka twibukije umunywanyi wa CNR Viateur Nzigo yafashwe ku igenekezo rya 2023 Ntwarante uyu mwaka hariya muri komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga agafatwa n'abakozi b'iperereza bafatanije n'imbonerakure twibukije inyuruzwa rya Focus n'iy'ubuntu kwa 2023 Rusama uyu mwaka hariya ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi agatwagwa n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi kigwanya imyiyerekano twibukije ko uwo munsi nyene hanafashwe aho ku mugwa mukuru wa Bururi uwitwa Jean-Claude Ndayikengurukiye mugihe yaragiye kwitaba umwe mu bakoresha biwe muri commune Bururi akongera uwo muntu akabazwi nk'ukorana n'iperereza. Twanibukije ifatwa ejo bundi mu Kayanza bya Desire Manirambona yari yahoze akorana n'iperereza amabi atari make, akaba yafashwe mu mpera z'ukwezi kw'indwi guheze kuva afashwe akaba atayigera aboneka iyo bamujanye. Iri tangazo rirerekana kandi ingene ukudahana abakora aya mabi byiganje gose mu butegetsi buhari uyu munsi. Aha twibukije ingene umukuru w'igihugu atigeze yishura ku ikete twamwandikiye mu mwaka uheze, aho twamuhaye urutonde rw'abantu 80 banyurujwe ku ntwaro yiwe, tukanerekana n'inzego zagiye zirabanyuruza. Twibukije ko mu butungane kugeza uyu munsi atamuntu umwe wo mu nzego z'igihugu arigera ahanigwa kunyuruza umuntu akabugurengero nk'uko atagwego na rumwe rurigera rubazwa iyo gwashize umuntu gwahagaritse atigeze asubira kuboneka. Tongera turasubira kwiyamiriza ingendo igayitse y'umugwi w'igihugu ujejwe iby'agateka kazi na muntu CNDH. Ngaha tukibutsa ko mu myaka ine uwo mugwi urongowe na Sixte Vigny Nimuraba mu vyegeranyo bine wasohoye utarigera wemera ko ari umuntu numwe yanyurujwe n'inzego z'igihugu akabugwa irengero ryiwe.
Mu gusozera ano makuru makuru yaranze inondwi ngo hagiye kuzofatwa mu minsi iri imbere izindi ngingo kugira ngo umuhari M23 wemere gushyira mu ngiro amasezerano yo guhugarukana amahoro muri Repubulika ihana intwaro rusange ya Kongo. Ibyo ni byacikirwe ku munsi wa mbere n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye inyuma y'urugendo yagize muri ico gihugu, ahavuga ko izo ngingo zizofundikirwa mu nama y'akarere kubijanye no kugarukana amahoro n'umutekano muri ico gihugu. Tumutege yompi.
Dans le Nord Kivu, Aulo Contingent Burundais au Kivu, c'est toujours d'associer ces deux convictions. Il n'y a pas eu d'affrontement réel entre les groupes.
Uburaruko bw'intara ya Kivu ahingabo z'Uburundi ni muri bya bindi by'ukwiyumvira cyangwa ibiriya nta ntambara z'ukuri zigeze zihaba hagati y'abasirikare b'Abarundi n'ingabo za Kongo. Mugabo turagerageza kubagondoza, nibaza ko n'akarere cyo kimwe n'abasirikare b'ibindi bihugu nabo nyine bari bakwiye gukora uko. Igihe tuzohura tuzogerageza kurabira hamwe ingingo nshasha zibereye zitwofata tukanisunga twese, kuko twarumvikanye ko tudashobora kwemera ko hari akagakora icyo kishaka bose atanumwe uyemo ategereza gukurikiza ibyavuye mu masezerano. Icyo nshobora kuvuga ubu sakanya ko kuvuga ko ingabo z'akarere zikwiye kwirukanwa kuko ataco ziriko zirakora. Mwibuke ko mu ntango atantumbere yari ihariyo n'umuhari M23. Igihe tuzohura niho tuzofata ingingo zozanka nawe azoba yerekanye aho hagaze. Ariko uyu munsi ntabyo twovuga, nibaza ko inyishu izobonekera mu nama iri minici.
Mais aujourd'hui on ne peut pas le dire, je pense que dans le sommet la réponse sera toujours là.
Ni kuri iryo rwi ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku by'umuhari M23 n'amahoro muri Kongo. Duciye dusozera ko amakuru makuru makuru yaranze inondwi turiko turasozera. Aya makuru 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 mukamwe ko mwashikizwa na Jean Bonfise niyongere ndabifurize kuroranirwa aho muherereye hose na gahwana.
Ngiyi nzamba
nzambira samirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inondwi.